Amazi yose hamwe yubatswe nawe yeme ikigo cyawo ni kigeje wabimukira ni 99 ari ku mutumba mutambara zone gatete muri komine n'intara rumonge mu manuko bushira burengero bw'u Burundi ariko bamwe mu bahuye n'imyuzura baridoga ko basizwe inyuma umutamakazi yaganiriye n'ijwi rya Amerika ariko atashimye ko mwidondoro w'umenyekana avuga ko ubu warara rubunda
nitwaronse twege twasizwe inyuma kandi ari twege twatanguye kubomoka kubwa mbere ababomokewe mu nyuma nibo baronse amazu n'abatabomokewe kandi barayaronka ubu turiko turahangayika tutagira iyo tuza bamwe babiyorugura abandi tukabatugenda turararaguza tugenda turasaba indara aho tuva
umubyeyi wundi nawe wo ku murwa mukuru w'intara ati turi mu kwegurwa n'agahinda nagira hakiri k'umusaya n'abana biwe
tumubabara kubera twarazamiwe turi mu ibarabara n'abana ntitukaho tuba botekaho tuba dusira kuko kugeza ubu n'abana turi mu ibarabara
n'umugabo w'imyaka hafi 50 waturuka mu kizuka cya Rumonge ishaburira niga
ari ikintu kitubabaza twebwe cyane ugahura abantu batwatwariwe n'ikiye gatanganika barubakiwe ariko abantu bari mu ibarabara amazu yabo yagiye bariko barazerera mu ibarabara bapfa nabi batagera bajyana ku musaya
umukenyezi w'imyaka 40 irenga gato atanga uturorero tw'abakozi ba leta baronkejwe amazu yabasituriwe n'imyuzura kandi basanganywe aho baba hatigeze haba ikibazo
tukabona bayanditswe umugore n'umugabo bakandika umugore agasanurirwa inzu umugabo agasanurirwa iyindi ibyo tukabibona tukaca tubona kandi babandi basanuriwe hariya mu maparasera yabo bongeye kuronka izindi nzu ino kandi ibyo bintu biradutera intuntu turatuntura twebwe twaranditswe turafise n'ubuzeto izo nzu turazibura kandi ubuzeto tubufise turabura icyo dufata n'icyo tureka
bamwe mu bavuga ko barenganyijwe basaba leta kubarenganura
dusaba kugeza ubu nabo turi kumwe dusaba nakwe ko tworoswa aho tuba tukaronka izonzo nakwe tukaronka aho turaze umusaya hakindi twipfuza mu by'ukuri
twasabye rero leta yuko uko yoba yarafashije abandi bakubakirwa canke ikabaho amazu amaparasera natwe dusigaye ni ikige ko irabe aho yo dushira kuko natwebwe turabarundi turabene leta turebene muvyeyi bene mugabo
dusaba yuko bo duhara twebwe tugafikirwa tukamutwa atusira abana biwacu abana bakiga n'ubujya mu bw'abana kugira abana twese utubarerera abana bari mu ibarabara
umukobwa yabyawe n'uyo
yego
urujya mu mama yazinziwe yazana
yego
nani hawa bamushikije yintu rero
murakoze mani bari
uramatari wa Rumonge amaze iminsi yishikira ku rubuga kugira akureho impari Leonard Niyonsaba bavuga ko atamanyanga zemera
umugambi wakoze ku nzu zazana amaparasere nibyo hanjye umusaba kaburungu kubigaha cyo kimwe naba abantu batari amaparasere barazane
abacu barayikuramo
ingo zitari nke zigira aho zikika umusaya kubera imyuzura yateye muri iyo ntara yo mu manuko bushiburengero bw'u Burundi isanganywe amakomine 3 akora ku kiyaga Tanganyika mu kizuka muri komine ya Rumonge hari urwaye zigera ku 105 mu gihe ku magara ya Bugarama hari 15 ubuyobozi bw'intara na OYM bamenyesha ko muri iyi minsi ya vuba amazu yandi arenga 70 yazubakwa kugira abatagira bakika umusaya n'abasembereye baronka agahengwe muri imyaka 3 iheze imyuzura yabaye myinshi cyane mu Burundi ahakubititse kuruja handi ni mu Rumonge no mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura aho hanyuma abantu bangana 140 bashizwe mu masite y'abatekejwe izabo 100 barimurwa kubera baba mu bibanza biri mu irinde kurusha muri uku kane guheze n'imisi ya mbere yo kwa gatanu naho ibitigiri bitangwa n'abajejwe intwaro byerekana ko imiryango irenga 400 yatekejwe izabo n'imyuzura mu ntara ya Bubanza bihana urubibe abantu batanu umuntu guheze baguye mu myuzura nk'uko abategetsi babitangaje. Eroje wikaneza, ijuja Amerika.